Ubwa mbere twashaka tuvuge yuko iyo raporo twayibonye, ariko hanini iyo uri kurayisoma yose ni raporo ishaka kwerekana yuko ibyo kwemeza ibwirwa shingiro rihinyanyuye ko byo bariko birakorwa ku nguvu hari jo na gatoya, kuko buravye abanyagihugu bita bakuza gusigurwa ibwirwa shingiro rihinyanyuye bari benshi kandi babasanga banezerewe. Nta muntu yovuga yuko yafashwe ku nguvu kugira aze haba mu manama canke agende gusigurirwa. Abandi nabo abiyandikishije bose ntibategerezwa, bose ntiba abiyandikishije bose saba bari mu butegetsi kugira bazosigure ibwirizwa shingiro rihinyanyuye.
Mu kirundi bavuga ngo nta mwotsi uboneka inzu itari kwirasha. Hari abantu bamaze gufatwa, boba bamaze guhanwa mu bantu badomwa ko urutoke,
ariko by'ukuri Frederic Gundikije usoma ijya raporo ukayiraba neza, ni za raporo zikogwa igihe cyose ihimirije ibiringo bikomeye bya politiki mu gihugu. Ni raporo zitandukanye n'izindi zagiye ziratangwa, aho usanga bavuga abajejwe umutekano, ugasanga havugwa abasanzwe bajejwe baba nk'abari mu rwagwaruka rw'umugambo uri ku butegetsi imbonerakure. By'ukuri raporo dufite twebwe usanga ata bintu haniniya yari bya politiki, byaba byakozwe usanga ni ibyaha bisanzwe, ugakuba bihuriranye n'igihe turimo ugaca bashaka kubigira ibya politiki. Haniniya nicyo twovuga umuntu abahanwa ku byaha baba bakoze, yaba ujejwe umutekano, yaba uwo bari mu rwaruka uru na ruriya, ntaho yabihuriye igihe cya politiki. Nta gihugu kitakorwa mu ibyaha mugabo ntacyo bayifatanya n'ibijyanye na politiki. Turaze ma raporo twe dufise ko turakora raporo nko kwameza aheze turakora raporo kaje tu nta hanini ya to nta sano tubona bifitaniye ibyo byakozwe n'uri
muri ko mutubwira ko mwebwe ibirego byose biri ko birashikizwa atana kimwe cyo kuri cyo bakirimo.
Oya, si ukuvuga yuko abantu babiri bagwanye mu gacimbiri kanaka, kuko uvuga yuko umwe badasangiye imigambwe ko bica biba ibibazo bijanye n'iby'amatora, yuko uyu adashaka yuko ibwirizwa shingiro ryemegwa canke akanwa. Ibyo onizo twanse yuko abantu misi yose bama bafata ibyihungabana by'akazi na muntu acabishira mu bya politiki. Na mwabonye muri iyo raporo aho berekana ifoto ya wa muntu w'umucankuzo, ahantu umuntu ya abapolisi bakoze igikorwa cyabo bamutwaye kuza kumubaza, kubazwa mu gihugu n'umushikiranganji n'uwari we wese ashobora kubazwa igihe hari icyo bikeka yuko yoba ariko aronona. Ni referendumu yateguwe n'igihugu bivuye mu biganiro byagiye biratunganywa mu gihugu, kandi igihe babona yuko ugiye kurwanya umugambi barakubaza gusa mugabo ata kindi kintu kireze. Twe twaravuze ati nibaduhereze uturorero batubwire abo bantu ubushyiranganji bwacu tubitohoze, hanyuma ibyabo tubikurikirane. Mugabo nta kintu kinini ya twe twabonye ko twashobora duserukira, haba mu ntara haba no mu makomini. None abantu badaba badashaka kwegera inzego bari abantu.
Egome iryo shyirahamwe Human Rights Watch rivuga kandi ko vyigaragaza ko amatora kamarampaka atekanijwe kwigenekezo rya 17 ry'ukwezi kwa gatanu adashobora kuba mu buryo bugaragara, kuko hariho ibikorwa byo gutoteza abantu batashiki aho muvuga ko
erega naho tuvuga neza yuko bugenda baratwira ko byishusaga muri iyo raporo byishusaga bivuga muri rusangi. Basari ko arakubwira ngo mu ntara ya Muyinga, basari ko arakubwira ngo mu ntara ya Kayanza, ariko by'ukuri waza kura ikintu cyari cyakozwe ugasana ni icyaha rusange cyacyaha gisanzwe, yaho umupolisi yagiye gukora akazi kiwe muga kuba yabihuriranye n'ibihe bidasanzwe bya politiki, bashaka kugira ibihe bya politiki. Urabona ko ari umugambi rya raporo ko yateguwe by'ukuri kugira yerekane yuko mu Burundi amatora ya kamarampaka aje n'ibyo shingiro rihinyanyuye atazogenda neza. Ariko uri kuratembera mu gihugu, jewe iyi minsi nose ndayimaze mu ntara ya Ruyigi narahatembereye ndahazunguka, urabona neza yuko abenegihugu biteguriye kugenda mu matora ya kamarampaka atagahato kagiye mu bintu dushaka rero yuko abanyamahanga baba bibereye batakurikiye ibiri mu Burundi nibaze baragira amaraporo atuma ibintu bifatwa uko bitari.
Martin Nivyabandi umushikiranganje Burundi ajejwe ivyerekeye agateka kazi na muntu, murakoze cyane gose ku kajya mwahaye Radio Ijwi rya Amerika.
Murakoze kuba mwatwakuye Frederic Gundikije.